Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti mteza matuku wigane uzijuru gya Amerika, risamira ni Washington DC, mukirundi no mukirinya Gwanda, tuigene kerezo gya chumi na kani, hukwezi nukwa muna ani mriwi na chumi nindwi, mwesi ya chumi numu nani mrikumena joe diani na hazo ndongo wigane rovzino mganya, ndaba haikazi.
Kwa tuki teze, kwa tuki tukari ndira nyigishika, tuli wadzari ukorero, haribi nubjinshi muuzima usanzwe, kato dufasha muuzima konga hikigali, kujamuli banke,
uyu numwe ni mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu kambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda ashima cyo kimwe na bagenzi biwe udukarata twaranga baraye baronkejwe batronkeje no munsi mu ntungi yo nkuru turayigaruka ko ikiganiro cy'uno munsi ryo kiraza kuba cibanza hanini ku makuru avugwa mu makambi kuko hari impunzi z'abarundi zigomba zitahuke mu kanya zivuye mu gihugu cha Kongo nayo muri Tanzania utwari ishyamwe mpuza makungu gita ibifungurwa ku CPAM ariko aragendera impunzi zahungiye ngaho induta navyo nyene turabigaruka ko mugume ku radio yanyu. Ariki mbere izo nkuru zose nce ku makusonga zivugwa mu makambi mbanze ndabwire muri make ko umuhanuzi wa perezida Donald Trump mu bijanye n'umutekano mu gihugu havuga ko imishamirano yaranzwe mu bwicanyi kuri wa gatandatu muri leta ya Virginia isa n'igitero cy'abiyahuzi bya bivugiye mu kiganiro yatanze mu kinyamakuru ABC avuga ko imodoka yasetse abari mu myirekano igahitana ubuzima bw'umwigeme w'imyaka 32 n'abashika ku 19 bakomeretse bikomeye ari igikorwa cy'ubwicanyi cabonetsemo urwanko no kutihanganira abandi kuno w'Imana. Iro vy'umukuru w'igihugu ca Amerika byasohoye itangazo rivuga ko perezida Trump ateri vyatsi ibyo bikorwa byose bibonekamwo ububisha urwanko nk'ivyaranze imigwi yitirira ubutegetsi bw'abazungu imigwi igendera ku vyumviro vya Nazi umuhari wa Adolf Hitler yahoze arongoye Ubudagi yakoze ihonyabwoko ry'abayahudi hamwe n'imirwi y'abanyamacakubiri. Iryo tangazo rikaba ryasohotse nyuma yaho habereye kunegura perezida Donald Trump ivuye ko mu gutera ivyatsi ubwo bubisha atadomye ko urutoki iyo migwi iterwa iterekwa abandi. Ijya nini ubutumwa bwo gutera ivyatsi uko kuba Trump atameneye inda ku rukumu ico gikorwa cagawe na benshi bukaba bugicana canako. Mu gisagara cha Kibera ku mugwa mukuru wa Nairobi muri Kenya habaye ejo kuri Imana ikoraniro ryatunganije na Raila Odinga atavuga rumwe n'ubutegetsi haheruka gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu na perezida Uhuru Kenyatta. Odinga abwiye abanywanyi biwe bari bamwitabiriye ko yazanywe no kuba hoza kubwicanyi bwahitanye abari mu myerekano yabaye inyuma yaho ivyavuye mu matora bitangarije. Odinga avuga ko abo bahiganywe bivye amatora bakongera bakaza kwica abantu babo ivyo akavuga ko ari ingendo yo kudahana ivyo birego. Umuvugizi wa perezida Kenyatta SP Sumo nawo avyamirira kure akavuga ko intsinzi ya perezida Kenyatta yemejwe n'abakurikiranye amatora baba abo mu gihugu canke abanyamahanga. Muri Somalia umurwanyi yakomeye yahoze ari umutegetsi w'umuhari w'iterabwoba Al-Shabab yarayishikanye ku butegetsi bwa Somalia mu gitondo cyo kuri w'Imana. Mukata Robo Ali azwi ku izina rya Abu Mansur yabonanye n'abategetsi ba Somalia mu gisagara cya Abal manuko bushira uburengero bwa Somalia aho yari yinyegeje. Habo yari afise abarwanyi bashika ku majanani. Umutegetsi w'igisirikare cya Somalia muri ako karere akavuga ko yarakomeye kandi ko atari umuntu yirukanywe n'umushari Al-Shabab. Amenyesha kandi ko bazogirana ibiganiro nawe bivuye ko gukorana nawe ari ingufu zikomeye mu gikorwa cyo kurwanya umuhari Al-Shabab. Ijwi Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijuje Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze hari umugwi w'abarundi urenga kuri 70 uri kuri itegura gutaha mu gihugu cy'amavuko inyuma y'imyaka itari mike bari mu buhungiro abanyamakuru bacu bakora muri Kongo no mu Burundi turiko turagerageza kubarondera kugira ngo baduhe byinshi kuri iyo nkuru ariko amatelefone ntariko aradukundira turaza kwigaruka ko mu kanya kari imbere n'ivyuma avyadukundira ariko tukiri mu vy'impunzi kuri no wa mbere ubutwaye ishamwe impuza makungu gita ibifungurwa ku isipa mu gisata ca Afrika ariko aragendera ikambi impunzi z'abarundi induta muri Tanzania yakiriwe n'imigumuko yazimwe mu mpunzi zivuga ko n'ubu zitararonswa ibifungurwa byo mu kwezi kwa munani Pierre Claver niyo nkuru nyamakuru wacu yarusha yaciye hirya nino ino nkuru
Isaha zitandatu z'umurango ziberamo duke ni uwo mushitsi w'iteka atwarishiramwe gita imfungurwa ku isipam igisata cya Afrika yaracetse mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania ari kumwe n'abandi batari bake harimwo n'abaserukishiramwe HCR gitaho izo mpunzi bagishika bakiriwe n'imigumuko y'abamwe mu mpunzi batararonse ibifungurwa byo mu kwezi k'umunani abo bataye amabuye barabuza nuko imodokari zirengana ariko igipolisi cyagerageje kubasubiza hasi nk'uko bivugwa n'umwe mu barongo y'abandi muri izo mpunzi
hari abantu batari baronke ifungurwa baraciye yinga bariko barasaba ifungurwa none hakozwe nk'abaciyeho bakerije ukadukera mu maso ubu twashwiragiye ashahana z'ibyamaze kundakira none tukwigaragambya bariko bararondera ifungurwa aho bacanze bazakirira kugeza n'ubu ntibazironse hakozwe nk'abaciye atuma ko abapolisi benshi kandi bambaye inkingo n'inkoho zitera ejo kabyokera ku buryo abantu bariko barashwiragira hari abamaze gukomereka kubera agashapura biharaye inzara haziduka inzigo nk'umuntu amaze iminsi irenga itandatu atararonka ifungurwa tuba dutanze kuronka n'ifungurwa nke ariko kugeza n'ubu bakaba batarazironka bamwe rero baciye bagira agashapu basho batangira guterana amabuye
ibibazo bikora bikuru abaserukira abandi imikambi y'impunzi z'abarundi induta bari biteguriye kubwira abo bashitsi babagendeye n'ibyerekeye inzara iharangwa izo mpunzi zivuga ko ari akajyo keza ko kuganira n'ababagaburira aribo bagezwe n'ishamwe mpuzamakungu gitari ibifungurwa PAM ubu n'umwe mu batumiwe muri iyo nama twavuganye akagoma kataratangura
bajya kuvugana tubaze kubera ikintu kagifungurwa mu mezi atandatu yari cyose kuko mu makambi yose agize isi cyangwa ikindi muntu ariko byo bari ko birabati avuye muri Tanzania dusanzwe havuye muri Tanzania ariho biriko birabagusa tite se abaza none mbere kiri angaha bitariko birabayo ndiye kabiri niko tuza kugerageza kuvugana ubabaze mbega bizotuzwa ryari kuko nk'ubu mu nama iheruka twagize kuwa kabiri atari ko babyumva gutuma bavuga yuko magundi atagihindutse bashobora gukura kandi magarama Oni ni kwa kitu mbumu ni kwa na kwa kaya ndi nakara ama ho kyo wali wala rikuhu. Kwa za kufuga na atu waje, kinabu wa aliku wali tegi wa mkora kujia wa chindi mwenzi. Kuko, anda jara di ujijwe, muganda wila duzwa, muganda ha wila kawanuka. Dushia karila zote di umuchi, jitu mangari wa mikawanuka, andi mkongerezi. Nkiyaje chibute kawete yote ya kibuga, jaza, jageza kujishikiriza.
Zimwe muri izo mpunzi z'abarundi zivuga ko izo mfungurwa atanindwi zibiri zizimaza zitaraziheza bavuga ko iyo nzara ituma kwa muganga haguma huzuye abantu bagwaye indwara zituruka ku gufungura nabi
ndizikwiye na gato ahubwo hashaduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyene tutibagiye nka malaria nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kugwaragura winanase wafunguye rimwe ku munsi
biramara iminsi indwi ufunguye neza nani yinga yohera utarabimara
abashitsi biteka bariko bagendera ikambi impunzi z'abarundi induta muri Tanzania ni rya mbere babagendera kuva bashika mu mwaka w'ibihumbi 2015 iyo kambi kandi igize iminsi igenderwa n'intumwa zitari nke haherukayo abaseruka ibiro by'umuhuza mu matati y'abarundi Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
muri nsanga Muri nsanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika kuva kuno wakana barundi bahungiye mu bisagara bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda bashika hafi 2000 barafise ikarata ndangampunzi ikoze ku buhinga bwa none izo mpunzi zimenyesha ko intambamyi zahora zihura nko kubura uburenganzira ngo kugura za konti ma banki canke kurondera impusha zo kugendesha imiduga canke kwiyunguruza gato mu bindi bihugu bigiye gukemugwa umunyamakuru wacu Desire Hatungimana akoregwa akorera mu gihugu cy'u Rwanda niwe tubaza ino nkuru
Iyo karata y'impunzi yatanzwe ku barundi bakuje imyaka 16 kuduga abayironse bamenyesha ko igiye kubafasha byinshi abahora babura karyo ko kubikuza amafaranga yabo canke gusinya amasezerano y'akazi bizeye ko izo bibafasha hakaba mbere hari nabibaza ko igiye kuba uburenganzira bwo gutembera mu bihugu vya kano karere ka Afrika y'ubuseruko nkuko bavyiganiye radio ijwi rya Amerika
nkuko nyene benshi bavyibaza twatukiteze twatukirindiranye gishika tribaza yuko rero hari ibintu byinshi mu buzima busanzwe kazodufashamo mu buzima bwo ngaha Kigali nko kujya muri banke n'umuntu akurungikiye akantu ari burayi akakwibuka akaguha nk'agatererano kazogufasha kurotira kuko hari gihe twagenda muri banke ukerekana rya status isanzwe bayanka bakarumva byaba ari bibaza ari kubunye ego ntivyizwa ko umuntu ari umunyarwanda mugabiritwa yuko hariho agasitwaye nete gatoyi ngira ngo kiyongera paraporo mbafite kindi gipapuro
atoneze maye ko dushora kubatirose kumbore naho yitwa ko ari impunzi kuba turi impunzi ndaza kuza gufasha cyane nko kuza tura ibikorwa byacu ngahanye muri buno bahonzi turi muri Kigali mu Rwanda ari nko kurondera nk'ama byo twa dukeneye administrative bazaba bitugura nk'umuntu abakeneye nko kugura nka konti cyangwa nko gukora ikindi kintu ariko bibanza kuzo tubera byiza cyane ikindi naco ntituzi yuko ikizodufasha twabanza ko bizaba tubere neza no kutugoma nk'ama nka document de voyage kumbe naho turi impunzi ntituziritse tukuma ngaha nyene
icyambere cyo nuko duhejeje kuronka cyo twokwita ikarata karanga munzi ariko si ikarata karanga muntu numva n'ubwo tutacyari impunzi ariko iyo karata nayo ikazuza kudufasha ibintu byinshi kuko hariyo nk'abantu twebwe ngaha twaba dusanzwe usanga bigora nko kujya nko mu mabanki kujya kugira gukora amahotre canke kubitsa canke kubikuza ugaca usanga biragoye
twebwe nk'impunzi ari umuntu neza ariko aratubariye yuko ufite ikarte zoronka uburenganzira tutabarana igihe karona kugira igipapuro cy'impunzi gisanzwe bavuga batubwiye yuko ushobora kuyikoresha kugira uronke urupapuro rwo gutembera mu bihugu ari cyo bita titre de voyage bagageza amahiganwa dufate amasoko ushobora guhiganwa hamwe n'abandi berekanye ikarte urashobora nuko ushobora gucana permis de conduire
wiri nkuru nziza arongoye izo mpunzi amenyesha ko abiyumvira ko iyo karata ari igitabo cy'inzira kizobashikana no mu mahanga ko atari byo na gatoya
bamwe bagiye barabyumvira kuko babona yuko nk'abanyarwanda bashobora kugenda muri bihugu bya East Community ariko gushika uno munsi batubwira yuko hariho igipapuro cy'inzira bita passeport biometrique ico naco leta y'u Rwanda yaremeye yuko bariko barazikora kugira ngo bazozironse impunzi kaga karata rero ntigakoreshwa kugenda mu bindi bihugu akugakoreshwa uri mu bucu Rwanda
mu gihe hari abahora bahura n'ibibazo byo kutagira ibibaranga warongoye impunzi azisaba kwamana ntaryo bibangikanya iyo karata mu ngendo zabo kugira borohereze abajejwe umutekano
nosaba rero yuko abo karonka bagafata neza bakakabika mwukagendana mu mufuko kugira ngo abajejwe umutekano yakakubajije ukakamwereka hanyuma ukakongera ukagashingura neza ko murabona yuko bamwe bahorana cyo gipapuro bahora bagendana na fotokopi murazi kajya nta ukagira fotokopi rero twobasaba ngo mukabike neza kuko twageye turabona yuko rimwe bamwe barabuta ugasanga bite bibazo nk'abantu bari baburonse kera nk'abakongomana rimaze imyaka ugasanga rero yagataye biragora gusubira kuronka kandi
mwamenya ko abazoronka izo karata mu mpunzi zahungiye mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda bababa ibihumbi 200 mu gihe impunzi ziba muri ibyo bisagara zose hamwe zirenga ibihumbi 31 nk'uko tubimenyeshwa na wiri inkuru nziza zirongoye yanamenyesheje ko abataronse izo karata yandikwa rizobandanya ku buryo bose bazoshikirwa ariko akabatamenyeshije igihe bazosubira kwandika abo batazironse. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi Amerika tugaruke kuri ya nkuru y'impunzi z'abarundi bari muri Kongo bariko bitegurira gutahuka mu nyamakuru wacu mu gihugu cha Kongo Vedaste Ngabo naho tutariko turamutora mu kanyari yatubwiye ko bagera kuri 72 ahari ariko ariko rabona kandi yabwiwe ni ishami rya itaho impunzi RCR ko aribo bahava batahukanwa mu kanya kari imbere baracari muri Kongo rero ariko mugenzi wacu Evariste nziko banyanka nawe yanyarukiye aho bahava kumbure bakirirwa Evariste mwiriwe
Mwiriwe neza Diane
uri amajahe neza na neza
ubu unye aho duhagaze ni kurubibe Burundi buhana na Congo kuri poste ya migration yo mu Gatumba muri komune Mutimbuzi intara ya Bujumbura
niho bahava binjirira izo mpunzi z'abarundi
niho bahava binjirira ndabona hakujya ku ruhande rwa migration ya Congo igipolisi kijejwe uruja n'uruza biteguye aho baza kubandika harateguwe eka no ku ruhande rw'Burundi hakuno biraboneka yuko igipolisi kijejwe uruja n'uruza kiteguye kwakira izo mpunzi z'abarundi zihava ziva muri Congo
umugenzi wacu Vedaste Ngabo yatubwiye yuko abamaze kumenya bamaze gutahuka baza gutahuka batangaje n'ishami rya ONU gitaho impunzi RCR bagira kuri 72 ubutegetsi bwo ngaho canke abajejwe ivyo kwakira impunzi bo bavuga ko biteze kwakira bangana gute
hano kuri poste ya migration mu Gatumba batumenyesha ko baza kwakira abarundi bagera kuri 80 no bagizwe n'imiryango 29 muri abo rero harimo ngo umwana umwe atagira ababyeyi afano na kompanye harimo kandi ngo n'usaba n'uwarasanzwe ari impunzi yari yasabye ubuhungiro hakujya muri Congo no kuvuga yuko abarundi baza kwakirwa bitezwe hano nk'uko igipolisi kijejwe uruja n'uruza hano mu Gatumba kivuga arabagera kuri 70 nicenda
Evariste hari bibanza byo kuza kwakira iyo miryango nabo baje bizananye byamaze gutegurwa
gushika ubu ntankuru kubijanye n'ibanza baje kwakirirwamo huko n'abategetsi n'abamwe turabona hano bamubushikiranaje b'intwaro hagati mu gihugu eka nabo mu muryango HCR witaye impunzi ntibarashika hano mu Gatumba kiretse twege abamenyesha makuru ariko uwundi muntu nabonye w'umutegetsi n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Bujumbura yishikiye hano wewe nabonye navuga yuko gushika ubu atankuru nimwe afise ashobora gutanga ku bamenyesha makuru je ku maradiyo
ayo makuru uduhaye ya 79 abashobora kubaboza aje mu gihe mu minsi yahera habari batangaje yuko ashobora gutahuka bagera ku majana hari insiguro mwa mwagerageje kuronka ibyo bitigira impamvu abandi bari batangaje batababaje
twa telefone umunganiriza akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ugira tumubaze icyahindutse nk'uko yivuze Diane nuko mu minsi yeze bari bavuga ko bashaka gutaha amabiri ahagarara bavuga yuko impunzi ziri muri Kongo zasabye guhunguka zabaye umurengera ari nacyo gituma byari byasibye gushika ubure ntituraronka inkuru y'imvaho dusigurira igituma uno munsi abaza guhunguka batari na 79
Evariste nziko banyankuru akoze cyane gume ngaho kuri uwo mupaka kugira ngo indire gushika aho baza gushikira hama turaza kongera tuguhamagare utubwire aho bizoba bigeze mu makuru yacu yo hanyuma n'imbere yuko ikiganiro muri sanga cisa ha 10 gitangura
murakoze namwe
Tubandanya n'ikiganiro wanyu mu ntara abari mu bumwikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ya Kongo barera abana bari hagati y'imyaka 2 kugeza ku myaka 5 y'amavuko bahagaritse imirimo yo kurera abo bana impamvu bavuga yuko ari amafaranga y'amezi 6 baheraniwe n'ishamwe Save Children di baritarabaha unyirambuye kuri no nkuru n'umunyamakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngavo
Iki kigo kirera abana bagera kuri 500 bavuye mu masita atandukanye ageze inkambi yo mu Rusenda kizwi ku izina ry'Igifaransa rya Creche abarimu bagikoraho bose uko ari batatu bakaba baragaritse umurimo wo kurera abana bikurikiranye nuko ishiramye rya Save Children rifite gahunda y'uburezi mu nkambi yo mu Rusenda itubahirije amasezerano bari bagiranye yo kuzajya babahembera igihe niyo nkuru Desire umwe muri abo barimu barera abana b'incuke bigishwa kuvuga indimi z'Igifaransa n'Igiswahili no gukina imikino itandukanye kuri centre ya Creche aragaruka ku mpamvu yatumye bahagarika uyu murimo bari bamaze imyaka igera kuri ibiri bakora
tumaze amezi 6 n'iminsi 11 tudahembwa kubw'ibyo bibazo rero twashyira dufata umwanzuro wo kugara ico kigo kugira ngo turabe ko abadukoresha baduhemba seve turagerageje kuvugana nabo tumaze kubona ko ico gihe kimaze kugera nk'ico twarageze aho tubandikira ikete ku itariki 16 z'ukwezi kwa 6 tubamenyeshe ko twarushe n'akazi muga iyo kete nta nakimo bayivuzeho
iri shuri ni kimwe mu bifasha ababyeyi benshi bo mu ngambi yo mu Rusenda kubona aho biriza abana babo bigatuma nabo babahoka mu gukora imirimo yabo yo mu ngo cyangwa n'indi yo hanze ariko kuvaho abarimu bagarikiye iyi mirimo yo kurera abana ababyeyi babo bangayikishijwe no kwirirwa imuhira
abana nari mfise aho nahora ndabasiga bagakiniraho bakicaraho nkifatira urugendo ahantu habo bahora bakinira ariko ubu birangora hari uwo mpetse hari n'abandi bato bato bahora basigaraho hantu bafise aba basigarana ariko ubu rero birangora kugira mfate urugendo njiyo nshaka abo bandi nabo ntaronka ndabasiga niyo ngorane fise
twararuhuka nyene kubera umwana ari ku ishure avuye ku ishure akacashika yoga akacajyama avyutse kandi akacasubira ku ishure vraiment ashe ubu n'ukuri tubayeho nabi kubera abana bacu batiga
Kiranyibagira Julienne ni umubyeyi ufite abana babiri arerera kuri iki kigo cya Creche cyo mu Rusenda asaba abo bireba ko bakemura iki kibazo kugira ngo abana babo bakomeze kuregwa kuko ari byinshi bamaze gutakaza kubijanye n'uburere kuvaho abarimu bahagarikiye uyu murimo wo kwigisha abana babo
kuri none abana birwa barakubitana mu bisagara abana barakomerekanya ababyeyi bagaca baja mu nduru wowe abana bawe wowe ibiki n'ibiki manake nta kubana kuhari icyo twasaba nuko bogaruka bakadufashiriza abana bakongera bagatora indero abana bari bamaze gufata ivyigwa kuririmba igifaransa bari bakizi ndetse n'utundi twishye imvugo indimi nyinshi
twagerageje gushaka bamwe mu bakozi ba Save Children kubijanye n'iki kibazo cy'abarimu bamaze amezi 6 badahembwa tubyadukundira kubabona tubamenyeshe yuko bikurikiranye nuko mu Rusenda nta mashuri y'incuka bayo abana bavuye muri creche biborohera gutangira umwaka wa mbere w'amashuri abanza Bedase ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo
inkuru imwe mu ntara imbere ko duhana gahindukira abakenyezi muri commune Buganda intara ya Cibitoke basabajeje intwaro kubagarukira ko mu kubahiriza amategeko ajanye no kudaharika kubagabo ni mu gihe n'abagabo ubwabo biyemerera ko bazokwama baca ku n'amategeko bagaharika igituma muracumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Cibitoke
Nubwo mu mwaka uheze itegeko rikingira abakenyezi mu kudakoregwa mabi riherutse guhinyanyugwa aho rishiraho ingingo zihana umugabo aharitse hari abakibibandanya muri zone ndava ya komine Buganda aba ni bamwe mu bakenyezi bavuga ko bitwaye kubajeje intwaro ariko badatunganirizwa
kwitwara naritwaye mbere abarageze gihe no gukubitwa mu bitwa ndaji Buganda nditwara umushinga nawe wanje baramufunga hame barabijamo ndaje ni Bujumbura ko nari nibungenje barambara cyo tumubona uwo munyaka kugizuko twari kumuhana ariko ibyo byose bagumye bambwiye ati tuzobitunganya ndabuherezo byabyo gushikara no buzima bwanje n'abana buriko burahunga abantu
yamparitse uwo mugore wa mbere wa kabira amaze kumuzana we yitwaza avuga yuko amushiri tomati kwa tukwara wali mnivi tomati aliko mwenye majavu yeviva umukenyezi wiwe ngize ngomvuge induru amahiri ya nguma kumugongo
wali itwaye
ego jewe ichogie hali musegitele yitwa poro na ilagira gejujo gose sinitwaye gusana shate kugira ngo aduhanure ndagenda kumugira kukari n'umugenzi wiwe ichogie maze kugenda kuimugira au kugira ngo aze kuduhanura na gizu kunumbu mga wa mgira ngo mbega wali itwaye hii mwinzo kani itwara kugiho mango haje ngo twatebye kubonana ngo byaciye bihe
ku ruhande rw'abagabo baharitse bavuga ko babikora kuko bahohoterwa n'abagore basanzwe bubakanye bakagira ko ntibaronke naho bitwara
beshi guharika bivana n'amashavu n'umugore asanga ko babushira ko akisanga twe yitwa nk'ihene yo muci akubwira amajambo menshi kwera nako kwera twavuka isimbo cyakacitegwa n'ishavu atuzana n'undi mugore
kandi amategeko atabireko
kuzobigwanya bizogorana naho bazotanga amahadabu y'ibihumbi jana gutanga kori hari benshi bazokomera gutanga iyo hadabu y'ibihumbi jana
umva muharika kuko mufite ingorane
ubu ho nyene hari nyitegeko gemeza umugore kwasanga umugabo agiye hehe bamukomvoka mufundi bamufunga ko umugabo abwizana akoze gakosa gatonya mugacaje hehe indani muri gete mugasha nje gituma renda ubu bihari yuko umugabo azokwamagirane abahari kandi bazobigwanya bazobigwanya bamwe bavyemera abandi nibavyemera uzobafise ubwoba bazobiheba
baranyishimiye Evelyne umwe mu bakenyezi baharitswe ababazwa n'ukuntu bitwara nibatunganirizwe
yacye namushira n'imbere yanje ndamusoka namusokera urumva ko nakara gasuzuguru kame kabika kaga intacyo mvuga ngize ngo mvuge ni inkoni ndagutaye ndagutanye ubwo bwana nkumva gahinda nkaraba abana batanu kubatanga n'ukumbwira yuko bazosohora mu nzu ku ngugu nubatswe biciye mu mategeko nkumva birambe baje nkavuga ni none ubutegetsi bw'ubu buri ko budufasha iki butumari iki ko turiko turatanga abana ko turiko turononekara ari bo budutunganirije abo bagore ba kabiri bagahabwa icyo bahiro imbere y'abantu n'abatware n'abagabo babo none twe tuzobigenza gute twiture bande none twabadutunganiriza n'abanyene baturi
muri rusangi abanyagihugu barashima itegeko ryashinzwe cyo kudaharika ariko bakanegura uku kudatunganirizwa n'abajeje intwaro bo ku mitumba bavuga ko ahanini biva kubiturire
n'iryo preza yavuze n'ukuri ni sawa ariko gusa ikibazo gihari no butungane bwacu abatware umugabo arashaka guharika hama yagenda gatanga inoti ya 10 hariya wa mugore mukuru nta kindi kinasura kuvuga babihereye iyo
abanyagihugu basabajeje intwaro ku rwego rw'amakomine n'intara kugarukira ishigwa mu ngiro ry'amategeko nta kamuranga nta soni numwe mu bagabo bo muri zone ndava
intara cy'ibitoki nayo nyine ari kwikubita gashi n'abategetsi iki kibazo bakagifatira ingingo kugira ngo agace kakaba kinyi cyane cyane kareke guhungabana kuko turazi ko iritegeko ryashimwe vuba ariko rero tubirabye n'ubu ntibari kurikiza kandi ntibagiyubahiriza ntikibuje ko abagabo bataguma bakwega abagore benshi ntikibuje ko abagabo bataguma bonona abana abakubwa bakiri bato akamutwara ntamugumanya akacamuta urumva ibyo byose ni ngo rane nkibaza igihugu cyacu kirimo
Musitaneri wa Komine Buganda Emmanuel Bigirimana avuga ko bagerageza gutunganiriza aba banyagihugu mu gusubiza mu mihani wabo abagore baje ubugira kabiri aranavuga kandi ko n'abakenyezi babyaranye n'abagabo batandikanywe imbere y'amategeko bagerageza kubakingira
uko bimeze kose kubijanye nabo bagabo usanga bafise abagore babiri tukaba ubu dufise intumbero yuko ngitewe kurishasha ireheruka gusohoka yuko ubu kugira abanyagihugu babeho biciye mu mategeko hariho ingorane zimwe zimwe duhura nazo z'abandi bakenyezi usanga batahisemwo n'abagabo babo ngo muri cyo gihe ico dukora turagerageza kuraba ukuntu dushobora kumvikanisha uyu muryango wundi utaba wemewe n'amategeko kugira turabe ukuntu bokoroherezwa nabo nyene mu buzima bwawo.
Twibutse ko umugabo n'umugore babanye bidaciye mu mategeko muri kino gihe bahanishwa umunyororo uri hagati y'ukwezi n'amezi atatu hamwe n'ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi amajana abiri. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Kabenunga duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara. Makoze mwe mwatwumviriza. Diane Nahazwe na Macbili ya Beros tuyikwije kugira indwi nzizi wanyu no mu byanyu.